Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese munduteze amatwi. Uyu munsi ni kwa gatanu itariki zine ukwezi kw'icumi mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Urugamba rwo kurwanya iki cyiciro cya nyuma cy'umugambi wa genocide yakorewe Abatutsi ari nacyo kihakana no gupfobya nta shiti tugomba kurutsinda.
Uyu ni Bernard Makuza, umukuru w'inama nshingamateka mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'itahukanwa ry'impunzi z'Abarundi bahora mu ikampe z'impunzi muri Tanzania. Inkuru y'urubanza rw'abagwanyi bahurikiye mu muhari ANC, hamwe n'inkuru y'abantu bagizwa n'ipolisi cy'u Burundi ko bashira imbere inyifato ityoza imico na karanga by'u Burundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi muri kano gatondo. Turahera muri Amerika, aho Perezida Donald Trump yasabye ku mugaragaro amaleta y'abanyamahanga ngo atanguze amatohoza kuwo batavuga rumwe mu vya politike, atako arasuzugura amatohoza yatangujwe kuri we yotuma yagirwa agakurwa ku butegetsi. Imbere yo gufata urugendo rw'umunsi umwe ejo aja muri Florida, Trump yemeje ko umudemokrate Joe Biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yakoze ubusuma mu gihugu cya Ukraine no mu Bushinwa. Yavuze ko Ubushinwa bukwiye gutangura gutohoza kuri Biden. Abademokrate bavuze ejo kuwa kane ko akora kandi karorero kuko ari karakoresha ikibanza n'igihagararo cy'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite za politike. Perezida Paul Biya wa Kamerun yarategetse irekurwa ry'abanyororo 330 bari bafungiwe mu migumuko yabo mu ntara zivuga Icyongereza baharanira kwiyonkora ku gihugu. Byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Joseph Dion Ngute ejo ku munsi wa kane. Kandi intumwa zisanzwe ziri mu biganiro zaremeje integuro y'itegeko risaba kuraba uko intara zivugwamo Icyongereza zofatwa mu buryo budasanzwe kugira zihabwe ubwigenge bwo gutunganya iby'intwaro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze gukinga amatati ku isi, International Crisis Group, rigereranya ko abantu bashika 300,000 bishwe muri iyo midugararo, abandi barenga gati igice cy'umuliyoni barahunga barata ingo zabo. Ibitigiri by'abasirikare ba leta ya Mali bishwe n'intagondwa zikora iterabwoba ku makamba abiri ya gisirikare hafi ya Burkina Faso byaduze bishika kuri 38. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi ejo ku munsi wa kane. Umushikiranganji Ibrahima Dahiru Ndembele yahamagariye abanyagihugu ba Mali kuguma biyunze. Perezida wa Mali Boubacar Keita nawe yarategetse ko haba iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu cyose kuva ejo ku munsi wa kane. Raporo ya gisirikare yabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ivuga ko kajugujugu zibiri hamwe n'ibiduga birenga 10 bya gisirikare byaturiwe muri ibyo bitero byabereye mu gitero cyabereye mu ikambi ya Burkesi hari ku munsi wa mbere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rishikiriza ko abimukira bafira mu ibahari Mediterane rigabura imigabane ya Afurika n'Uburaya bazoshika ku 1,000,000 uyu mwaka. Umuvugizi wa OIM Joel Milman avuga ko izo bibaye imyaka 6 yikurikiranya abafira muri Mediterane bashika kuri ico gitigiri. Ico kigo ca ONU kivuga ko izo mfu ziterwa n'umutima w'urwanko hamwe no kutorohereza abantu bahunga ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu byabo. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'Ubuyapani bavuga ko misile Korea ya ruguru iheruka gutera aragasotoro mu gihe hasigaye iminsi mike ngo habe ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru ku vya nucléaire na Leta z'ubumwe za Amerika. Iterwa ry'iyo misile ryabaye Korea ya ruguru iheje gutangaza ko ku munsi wa gatandatu bazoba mu biganiro na Leta z'ubumwe za Amerika, ariko ntibiramenyekana ko iryo terwa rya misile rizobera intambamye ivyo biganiro. Korea ya ruguru imaze gutera misile 11 kuva mu kwezi kwa gatanu. Perezida Donald Trump avuze ko misile ico gihugu gitera atabwoba zitera Leta z'umwe za Amerika. Perezida Trump ntaco aravuga kuri iyo misile nshasha iheruka guterwa na Korea ya ruguru. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'Ubwongereza barateye imikono ku masezerano azotuma ibigo bijejwe inyamiramabi bihanahana amakuru abikwa n'amakompanyi ya tekinolojia muri ibyo bihugu bibiri. Ayo masezerano yasinyiwe i Washington ejo ku munsi wa kane azokongereza ubushobozi bw'ibyo bihugu bwo kurwanya ivyaha bikomakomeye mu buryo bwihuta birimo iterabwoba, ivyaha bikorerwa hanze y'ibihugu hamwe no kurwanya gukoresha abana mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe bifata umwaka imyaka ibiri irenga kugira ibiro by'inyamiramabi vyaha muri Leta z'umwe za Amerika FBI bishobore kuronka amakuru aba abitswe n'amakompanyi ya tekinolojia ari mu bihugu vyo hanze ku isi, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze Frederick, aya n'amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Leta ya Tanzania yatanguye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'Abarundi nk'uko yari yabitangaje mu kwezi k'umunani. Kuri uyu wa kane abantu amajana na 42 bavuye mu ikambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi barurijwe imodoka za bisi zibatahukanye mu Burundi. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yari yishikiye muri icyo kibanza araheza adutegurira iyi nkuru.
Uwo mugwi wa mbere utahukanywe kuri uyu wa kane urimwo bamwe mu bamazina yabo yamanitswe ku mbaho z'amatangazo mu nkambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutendere. Ku munsi wa kabiri abashizwe ku rutonde barimwo imiryango 25 igizwe n'abantu 70 bo mu nkambi ya Mutendere, imiryango 1038 igizwe n'abantu 3,500 bo mu nkambi ya Nduta, hamwe n'imiryango 15 igizwe n'abantu 85 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu. Biraboneka neza yuko igihugu cya Tanzania coba gitahisha buku mpunzi zituye muri ico gihugu zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Mpunzi zirenga gato 5,000 nta rupapuro zifise rubaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Muri bo harimwe abahungutse barongera barahunga n'abari gushakisha ubuhungiro bari batuye mu nkambi badapokera ibiribwa. Kwa kabiri no kwa gatatu izo mpunzi zarahamagawe mu biro by'abarongozi b'inkambi zibwirwa imbona nkubone yuko atabuhungiro zizoronswa ndetse gutahukanwa mu gihugu zavuyemo. Gusa kubw'izo mpamvu biraboneka neza yuko abadafise amakarita bose bariko barahungurwa ku nguvu naho hatanguye abavyishaki. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'ijya Amerika mu nkambi ya Nduta.
Ego tugwe dudafise amakadi no kuvuga twahunze igihugu cy'u Burundi tumaze gushika mu makambi dusanga amakambi ya Rugawe, ariko dusana twaragiye kuyandikisha kubabijejwe twahe twabaye uko nyina ta makadi. Ego resansuma yarabaye twaragiye turakora resansuma turafinga turacha co mu marori ariko ntitwashoboye kuronka ifomu nkuko abandi bashobora kuzironka niracho gituma rero twabwiye yuko kuri mu wakabiri kwe twahamagajwe ku mukuru w'ikambi twaragiye tumaze kuhashika nta kindi kintu yatubwiye atari uko twashobora guhunguka atubwiye ko umwana umwanya washaka kutwafisha benshi nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubenshi bari kwaraduhiga ariko ubu tukabwirwa yuko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu cyo Burundi cha gihugu nyene twahunga igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa nashanshane kubera tutavuga rumwe n'abari ku butegetsi
yego narabituye bambwira yuko uyi imfashanyo bompa ari uko nashobora gutaha kandi umva aho kuno bakuba bigenza nuko barayugura gacha kubera cyo nyine cyutaha umva rero ngako basaba basaba basha kumubatira kubera yuko mbangiye ntarabyumva kandi urumva yuko utagutasha kugumba ni nka ya tariki nyine batubwira uko umva ngo ni ku nguvu nyine kuri ubu utarabyumva mo neza
kweri cyo kubikadi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kigiye uraza ubuzima bw'ikami nyene bugoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabiko noza ndahindugura utwo two kujya muganga izendagaruka ku isensa nca sankadi bayugaye narabituye muga imfashanyo bampaye bambwe ngo ngende kwa makazi yagejwe ikambi ngo nibagejwe impunzi bazo bazarasohotse hanze n'izengiye mu ikambi kwa rutonde uko mengo twebwe twosha duhunguka tiko ni turi impunzi kandi natwe kadi ziwacu tubona zisa n'izari zimeze neza tangorane zari zifise muga twaciye dushikwa ku rutonde kwa bipfuza gutahukanwa ku nguvu ibonekana ko ari kwa kundinye no gutahukanwa ku nguvu kandi twa dufise amakadi
abafite uburenganzira bwo kuba mu nkambi bo barashima kubona ngingo yo kubatahukana ku nguvu itashizwe mu ngiro nkuko byari byavuzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangi Rugola
byo kuri ibintu byo guhungura abantu byari byavuzwe umuntu wese yari yagize ubwoba bwishi cyane yari yihebuye uko turi ngaho ko twahunze umwe wese afite cyahunze ibintu byo guhunguka harimo abantu bavyumvamwe n'abatavyumvamwe ni bimwe navuga bwa mbere nti umuntu wese yahunze ugutandukanye rero ko umuntu wese yahunze ugutandukanye byerekana ko harimo abantu batagira umutekano nabandi bawufise rero aba bawufise bakeneye kwitahira abatawufise nabo bakeneye kuguma ngaha no kuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu muri ku bantu bose
ubwa mbere ho turashima kuba iyo ngingo bahisemo kwisubiramwo kuko tucumvise iryo tangazo twebwe abenshi mu mpunzi ryari ryaduhahamuye harabo bamwe bari batanguye kwibaza mbega batuzogira gute gushikaho bamwe bari batanguye kwiyumvira yuko bopfuma bati kambi bakomoka bakagenda n'imbazofatwa bakazofatigwa iyo ariko ubu turashima ubu abantu mu mitima aratanguye kuremuruka turashima ko yari kuba leta yahisemwo gusubiramwo iyo ngingo yari yafashe
naho icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zidafise uburenganzira bwo kuba mu nkambi kiriko kirabandanya leta ya Tanzania HCR hamwe n'abarongozi b'inkambi za Nduta Nyarugusuna Mutenderi nacyo barabivuga ko gushika n'aya masaha abahunguwe kuri uyu wa kane n'abahunze bava mu ntara za Makamba Ruyigi Cyankuzo Muyinga Kirundo Bujumbura Rutana na Bururi kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Sentare ya gisirikare iri Kigali mu Rwanda yabandanije urubanza rw'umurwi w'abantu 25 baregwa kuba arabagwanyi umutwe wa RNC ukorera mu buhungiro urwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Abaregwa bose baragaragaje ko bataburana kuko badafite ubumenyi mu mateko bakaba bakeneye baburanira sentare imuriye urubanza rwabo ku itariki ya 14 y'uku kwezi asumutakabuyi umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda yari ishikiye muri sentare
urubanza rwakomeje abaregwa ari bo bahawe umwanya ngo biregure. Bose bashinjwa kuba mu mutwe wa P5 ukorera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nta n'umwe wigeze yiregura. Bose barahuriza ku cyifuzo cy'uko bashaka babunganira mu mategeko. Kwisonga Majoro Habibu Mudasiru wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo mu gisirikare cya P5 yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana, ko yifuza ko yahabwa umwanya agashaka uzamwunganira mu mategeko. N'abandi bagenzi be bahise batera intoki umwe ku wundi nabo basaba ko bahabwa uzabunganira mu mategeko, basobanura ko nta kintu na kimwe bazi mu bijyanye n'amategeko, bityo ko byazabagora kwiregura. Ntibyabaye ngombwa ko umucamanza abaza buri wese niba akeneye umwunganizi, kuko buri wese yagaragazaga ko amukeneye. Umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yabonye abakeneye kunganirwa aribo benshi, ahita abasobanura ko ubusanzwe iyo umuntu afite ubushobozi yishyura umwavoka, ariko utabufite asaba urugaga rw'abavoka rukamushakira. Umucamanza yasabye buri wese ko yahitamo icyo yifuza, yungamo ko yabonye benshi batazi gusoma no kwandika, abasaba ko bakwegera umwanditsi w'urukiko kabafasha. Umushinjacyaha Majoro Denis Ruyonza yavuze ko abaregwa bakabaye baravuze ikibazo cyabo urubanza rugitangira, kuko bemeye ko rutangira kandi batunganiwe. Gusa umushinjacyaha yavuze ko kunganirwa ari uburenganzira burega. Abaregwa bose baregwa ibyaha bine bahuriyeho birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Mu baregwa harimo Abanyauganda batatu, Burundi bwo bufite bane, harimo n'uwitwa Iribanje Lambert umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bwo muri Malawi. Mu baregwa kandi 14 bafashwe bavuze ko binjiye muri P5 banyuze mu Burundi, 8 bavuga ko baturutse muri Uganda, 2 muri Kenya n'umwe muri Malawi. Habibu ufatwa nk'uri ku isonga muri iri tsinda yahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF, aza gusezererwa mu mwaka w'2013 yerekeza muri Uganda. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Uganda ariho yahamagariwe na Majoro Robert Higiro, akamuha ubutumwa bwa General Kayumba Nyamwasa ko bafite umutwe wa politike wa RNC ariko bashaka no gukora igisirikare cyawo. Ubushinjacyaha buvuga ko abafashwe bose bakuwe mu mashyamba ya Congo nyuma y'igitero gikomeye batezwe n'ingabo z'icyo gihugu zabafatiye mu gace ka Masisi, bagahita boherezwa mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Uko ari 24 bahise basubizwa muri gereza. Majoro Habibu Mudasiru we ahita asubizwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe arwariye akaguru nyuma y'uko arasiwe muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu baregwa umukuru muri bo nufatwa nk'umuyobozi wabo Habibu na Gashumba Andre, bose bavutse mu mwaka w'1966, mu gihe umuto ari Umugande Gatwere Joseph ufite imyaka 18. Ikindi benshi bahuriyeho nuko batabashije kugera mu ishuri, bake nibo bize amashuri abanza nabo bakayacikiza batayarangije. 2 barimo n'umukuru wabo Habibu nibo barangije amashuri yisumbuye. Benshi kandi bahuriza ku kuba nta kintu kizwi batunze, ndetse nta n'akazi bagiraga. Uretse aba bakurikiranywe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, igihugu cya Uganda ndetse n'u Burundi nabyo byatunzwe gatoki n'ubushinjacyaha. Uganda ishinjwa ko yemereye Majoro Mudasiru kuhihisha yitwikiriye kuba ari impunzi, igisirikare cy'u Burundi nacyo kigashinjwa kuba aricyo cyabahaye imbunda n'amasasu, ndetse leta y'u Burundi ikanashinjwa kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko bakomeza berekeza muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Urubanza rwimuriwe itariki ya 14 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tukivuga ku Rwanda kandi inama nshingamateka urwego rw'abakenguza amateka ruvuga ko abapfuvya bakana hakana genocide yakorewe abatutsi bari mu bihugu by'amahanga babandanya kwiyongera. Senari Rwanda ibihera ku bushakashatsi yakoze ikavuga ko hakwiye gufatwa ingingo zikomeye zo gukurikirana abo bantu. Eric Bagirusa umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda niwe adufitiye inkuru.
Ubushakashatsi ku cyaha cyo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena wabukoze uravuga ko usanga abakora iki cyaha barushaho kwiyongera mu mahanga. N'ubushakashatsi mu buryo bw'imibare Sena itagaragaza uko ikibazo gihagaze uretse kuvuga ko kirushaho kongera ubukana mu bihugu by'amahanga. N'ubushakashatsi Sena icyo igihe ivuga ko yakoze kuva mu 2015 bwibanda ku isesengura nyandiko. Senateri Mike Rugiye mukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano yakoze ubushakashatsi aragaruka ku biranga abahakana bakanapfobya genocide.
Ukemanga bavuga ko kuri genocide bavuga ko nta mugambi wo kurimbura wabayeho, berekana ko abishwe bazize ubugome cyangwa ubwabo, kuvuga ko urupfu rwabo rwatewe n'inzangano n'intambara z'amoko.
Bwana Bernard Makuza ukuriye Sena avuga ko ubushakashatsi ku ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abatutsi buzafasha mu rugamba rwo gukomeza kurwanya abakora icyo cyaha.
Ubushakashatsi rero buzafasha gukomeza kurwanya ihakana n'ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi dushingira ku bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko genocide yakorewe abatutsi yateguwe kandi yashobotse kubera ubuyobozi bubi bwayicuze bukayitegura bukanayishyira nyine mu bikorwa.
Umukuru wa Sena akavuga ko Leta y'u Rwanda nta na rimwe izajenjekera abahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi.
Hashingiwe rero kuri ibimenyetso bitandukanye bitavuguruzwa, Leta y'u Rwanda ntabwo izigera ijenjeka na gato mu kurwanya no guhana ihakana n'ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi. Uru rugamba rwo kurwanya iki cyiciro cya nyuma cy'umugambi wa genocide yakorewe abatutsi ari nacyo kihakana no gupfobya nta shiti tugomba kurutsinda.
Ku rundi ruhande, mu kurwanya no guhakana abapfobya genocide yakorewe abatutsi, Sena yumvikanisha ko bitari mu maboko y'u Rwanda gusa. Imwe mu miyoboro ikoreshwa n'abahakana bakanapfobya genocide ni ibitangazamakuru, amacapiro y'inyandiko zitandukanye, imbuga nkoranyambaga n'indi miyoboro. Mu banyamahanga bashyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu guhakana no gupfobya genocide ku isonga haraza umunyamakuru Jane Cobin wa BBC wakoze filime mbarankuru izwi nka Rwanda za Told Story ugenekereje n'inkinkuru yabuze kibara. Iyi ni nayo yabaye intandaro yo kuba ubutegetsi bw'u Rwanda bwarahagaritse BBC gahuza imiryango kuri FM mu Rwanda kuva mu 2014. Hari kandi umubirigi Philip Lenchens mu nyandiko ze bavuga ko zihakana zikanapfobya genocide n'abandi. Naho mu Banyarwanda batungwa agatoki kuri iki cyaha ku isonga haraza Bwana Faustin Twagiramungu uzwi ku izina rya Rukokoma, wanabayeho Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mbere yo guhunga igihugu. Hanavugwamo abibumbiye mu ihuriro nyarwanda RNC bamwe muri bo bahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi bw'u Rwanda. Zimwe mu ngamba zitangwa n'abakoze ubushakashatsi ni ukureba uburyo bw'imikoranire bakagenda bumvisha buri gihugu ko kigomba kugira itegeko rihana iki cyaha. Ni ihurizo rikomeye kuko si ibihugu byose bihana iki cyaha kuko gikunze kureberwa mu ndorerwamo ya politiki kurusha iy'ubutabera. Bwana Evode Uwizeyimana, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko, we asanga hakabayeho uburyo bwa diplomasi ku rwego mpuzamahanga aho kunyura kuri buri gihugu.
Ndimo kwibaza rero niba nta buryo nk'u Rwanda dukwiye gutekereza tunyuze mu nzira za diplomasi, mu buryo aho kugenda turubinga mu buryo buri bayirato kuri buri gihugu, mwarebye icyo mushyira mu mategeko yanyu, mwarebye icyo mushyira mu mategeko yanyu, tukaba twatekereza mu buryo bwo kureba niba hadakwiye kubaho entrete international, je dis multilateral, ahubwo ibihugu bikazakangurirwa kuyiratifiya. None icyo gihe tukaba tubonye inzira yatworohera kuruta kugenda duca muri bayirato dukomanga ku gihugu kimwe, ugagira ngo na arrangement hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda n'ikindi gihugu, u Rwanda n'inteko yahariya, u Rwanda n'inteko yahariya, yaba inzira yoroshye.
Kuri Bwana Jean Bosco mutangana umushinjacyaha wa Repubulika wakavuga ko hakwiye kubaho umuntu ukurikirana iki cyaha ku rwego mpuzamahanga.
Hakwiriye rero kuzajyaho uburyo bumwe nka bumwe tujya tuganira muri za komisiyo bwo gushyiraho ingamba zihoraho. Icyo gitekerezo cyo kugira ambasaderi ushinzwe ibindi bihugu nka Amerika bigira ambasaderi ushinzwe ibyaha by'intambara, birumvikana ni politiki ya Leta yabitekerezaho, yabona mu by'ukuri twe tubona ari ngombwa ko haba umuvugizi wa Leta ukurikirana ikibazo by'umwihariko.
Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio Ijwi rya Amerika radio ya
Igipolisi cy'u Burundi kuri uyu wa kane cyarerekanye imisore ibiri yafashwe yagezwa guhungabanya no gutosikaza imico n'akaranga by'ikirundi. Umwe ni umuririmbyi yasohoye indirimbo zirimo abana bigeme basa n'abambaye ubusa, uwundi nawe akorera urubuga rwa YouTube rutemewe n'amategeko rwacishwa ko amajambo ibitutsi n'imvugo isuzugura abantu bamwe bamwe. Ni inkuru ya Eloge Berikaneza, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika I Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Uwa mbere ni uwitwa Urege Baraka, uwo yagirizwa ko mu ndirimbo akora ashyiramo amashusho y'abana b'abigeme bari gusa, hakabamo n'amajambo ataruranye n'imico n'imigenzo y'ikirundi. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Uwa mbere mwaka uheze indirimbo bita Torionoti mu kwimenyekanisha yakoresheje isanamu iriko mukobwa ari nka gusa, muri uno mwaka naho aheruka gukora indi ndirimbo yise Delegue General, indirimbo yaciye ashira kuri bwa bumwangurukana bumenye bita YouTube. Mbere benshi bara ihana hanye kuri bwa buhingangurukana bumenye bwa WhatsApp. Mwarabonye neza ko ari indirimbo yarimo ibintu biteye isoni cyane, aho abana b'abanyeshuri rwarwa rw'u Burundi yaberekanye bari gusa amabere ari hejuru bambaye ubusa, akayivugiramo n'amajambo menshi agomba kwagiriza ko mu mashuri y'abarundi haberayo ubusambanyi, haberayo ingeso mini n'ibindi byose, ariko wamubaza icyemezo na kimwe cy'ivyo ariko aravuga ntashobore kukironka.
Sizo byonye n'umusore Baraka kurikirano wako
yarahavuye azarifata n'utundi dusanamu duto duto, aho yaza aravuga ashimangira bobe gitobwiwe yari yaragize, avuga yuko ashigikiye cyane babanyeshuri bitaburira ku impunzu ko ngo batabuye izi wabo, akengera yifatira mu gahanga atyekeza mushikiranganje w'indero. Agasanamu kanyuma yafashe n'agasanamu yafashe ari ngaha nyene afunzwe mu gasho, sizo kumwene yaronse telefone kaca kavugamwe n'amajambo gutyoza ubwego bw'ipolisi, aho yagwagirije yuko rufungira abantu mu mazi, akavuga hafungiwe gaca avuga ko mwijoro ngo bamufungira mu mazi. Amasanamu rero niyo ya yanda cagenda hanze bagashashe irungikira zankozi z'ikibi abansi b'u Burundi, bagasha bakoramo vyavyegeranye bagasha bavuga ko u Burundi buhohotera abanyagihugu ko igipolisi gifunga abantu kubafungira mu mazi, kandi ivyo bintu bitigeze bibaho.
Uregwa aremera icaha igipolisi kimuhagarariye yahawe uburenganzira bwo kuvugana n'itangazamakuru.
Ico nsaba ica mbere ni imbabazi, kuko ni imyaka adolescence narahenzwe n'abagenzi, kandi kubona ndi ngaha bobo nta numwe ari ngaha, nta numwe anagemura, bose urumva naho no mwandika ntiho fayishuye, umva je nasaba ikigongwe ko ntazosubira.
Ariko ivyo gukorana n'abanzi b'igihugu vyarabihakana.
Ivyo yari umuntu twa turavukana kuri WhatsApp ndamurungikira ka video gasanzwe ka selfie ndamubwira ati nyene ko mfunzwe, tusanga nawe rero yagashize ko karagenda mbere akagasho ko muri Renapo karimo busho vraiment bwa mbere bwiza vraiment.
Undi ari mu nyuma y'igipolisi ni Pacheli Iradukunda, akorera urubuga rwa YouTube rwitwa Wakalite TV. Nkurikiye yasiguye bimwe mu bimufunze.
Nawe nyene ahungabanya atosekaza imico n'imigenzo y'ikirundi mu gufata amasanamu ateye isoni cyangwa mu kwinjira mu buzima bw'abantu cyane cyane ababaririmbyi. Nyene mwarabonye udusanamu twabo aho bagenda bagasanga umuntu mu nzu bakamufata amasanamu ku nguvu bakanagwana, twarabibonye muri amasanamu aho bagenda bakagiriza ibintu umuntu bagaca bakwiragiza bacishije mu bwa buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube, baragenda bagafata amasanamu y'abandi bakavuga ko ibitera soni bakaba batuka.
Pacheli wasigura ko yahenzwe n'ubuto.
Ni kwa kundi mugenzi wanje ababwiye vuga abajene duhendwa na byinshi, abajene tubona byinshi aho nivyo tubona mwe mutabona, hari bidushikira mwe usanga mwe bitabashike bivanye n'imyaka mwe bamufise bivanye no gukura, barampanuye bakambwira ati ibintu kunuko nanje kubganje nabona karakazi kandi gashaka kuzongeza kure.
Umuvugizi w'igipolisi yagabishije n'abandi baririmbyi
bariyizi muri bajya baririmbyi bagenda baririmba ibintu by'ibitera soni, ibintu byo gutuka abandi, ibintu byo gutuka inzego, twagira tubamenyeshe yuko ibi tubimenyesha abarundi bose na cane cane urwaruka, cane cane abanyeshure na cane cane urwaruka rw'abanyatugendegere n'abaririmbyi. Kino gihugu ni gihugu gifise imico n'imigenzo yacu bibatandukanya n'abandi bo mu bindi bihugu, utavyubahirije ntuba ukibaye umurundi. Abantu ntibave biyumvira ngo nta mategeko ahari, hari amategeko ahana ibi vyo kwegera abantu mu buhumbu, hari amategeko ahana ibi vyo gutosikaza imico n'imigenzo. Twagira twibutse yuko igipolisi gifise igisata gikora ivyo gusa.
Abandi bantu bagizwe muri iyi nzu umwe abanyeshure barimbanye na Urege Baraka mu ndirimbo yitiriwe Delegue General bashika kuri 20 hamwe n'abayobozi b'amashuri yo ndirimbo yakoreweko harimo igiye gukira ubuserukizi bwa Kongo mu Burundi. Igipolisi kivuga ko bariko baronderwa kugira ngo nabo nyene babazwe. Eroja Ulika Neza, Nairobi, Juja Amerika.
Nchuti mwese mkundi la juhu Juja Amerika vigani ya tukateguli mwaka kanya wigaru kenga. Tuna yukanda kanya kukushimi la engineer ya dufashe mungi ya bugizi umaha mungi na fasile ya dufashe kwe giranya vigani ilo tukateguli. Kuli mikro mwalikumwa na Federica Mundikije ama kuruna yu mwashikirishwe na Aloiza Bigirimana. Mwakoze kututega matukui tulavifurije ama horo numusi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.